ibi biganiro bisa nuko ari ibiganiro biriko bikurikira ibindi bitashoboye kugira icyo bishyitseko. Hanyuma uko iminsi igenda tubona yuko umenga ibyo biganiro ari abashaka arabihurikiramo, bisa nuko umenga uko gushaka iryo shaka ryo kubijamo iriko riratituka. Ibyo bigasaba yuko bamwe ku ruhande washaka tuvuge urwa leta bakabona yuko bobo ku ruhande rwabo igihugu atangorane zikomeye gifise, mu ruhande rw'abayirwanya nabo bakavuga ati ahubwo twe tubona yuko twuganira kuko hari ingorane ziboneka ziri ngaho kandi izo sagaseshwa rumuri.
Ntaguciyemo Mushyira Idefonse Rwema, ibyo biganiro biramaze ikintu kirenga umwaka n'igice. Hari ikibazo kugira ngo muri icyo gihe cyose Abarundi babe batashoboye kugira icyo bumvikane ku ikibazo ku bwanyu kihe?
Ikibazo aho kiri njye nibaza yuko nk'uko benshi bakunda kubiserura twabanza tukaraba neza ingorane Abarundi dufitaniye izo arizo. Umuzi w'izo ngorane wama umaze igihe kitari gito washaka ngaha twuvuga duhereye ku iganagurwa ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Iryo ganagurwa ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore ryakurikiwe no kutumvikana mu banyepolitike, hama ibyo rero bica bituma haduka amacakubiri y'amoko. Mugayo imbere yaho twavuga yuko iryo ganagurwa ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore ryasongerewe n'itembagazwa ry'intwaro y'ubwami mu 1966. Ibyo bikaba byatumye rero abanyepolitiki ntituva ko bari n'abariho benshi mugabo incabwenge zari icyo gihe baciye batangura kurwanira gutwara kuko umwami atakihari kandi ari we yari Sebarundi ari wahuza Abarundi bose. Icyo gihe waciye umenga n'imfuzi ziriko zirajyana atashamira. Ibyo rero byo kurwanira gutwara ku Gikenye byarabandanije gushika aho haza n'intwaro za demokarasi 1993. Mugabo izo zose zahumurije Abarundi kuko ubwo bwicanyi bwabaye
n'abandi batetsi bahavuye bagandagurwa mu nyuma.
Gume urumva ibyo zatumye yu Abarundi batizerana, Abarundi bagiranira ubwoba, Abarundi atabucizera uwundi gushika aho mu 2000 aho Abarundi batangura kuronderera hanze ubahuza abanyamahanga ngo baze kubahuza, kandi Abarundi twebwe ubwacu ariko tuzi ingorane zacu.
Ariko nabo banyamahanga ntiborohegwa igihe ariko barashaka gufasha Abarundi.
Abanyamahanga ntibishobora kuborohera kuko ubwa mbere na mbere izo ngorane zacu ntazo bazi, nitwe tubabwira uko ziri. Ahubwo ugasanga rero bamwe muri twebwe nyine kubera kutumvikana bakazumva kwinshi bigatuma badashobora gutora inyishu itomoye. Ikindi naco nuko ibyo biganiro mu kubijamwo usanga umenga barinda gusunikwa canke ubwiyeyo nawe akagenda ku nyungu ziwe, bikerekana yuko agiye mu biganiro vyo kugarukana amahoro ariko ashitse cyo yubikiye ku mutima, akaba arico rero agwanira.
Inyishu mukanya gatoya cyane rwose, inyishu ku Barundi ku bwanyu yubahe
ku bwacu nk'uko twebwe twama tubivuga. Murabona intwaro y'ubwami yari intwaro yubatswe imyaka amajana ndetse ibihumbi, ariko murazi ko yasenyuwe umunsi umwe. Ibyo rero ntibyoreka kugira inkurikizi mbi ku ingene igihugu cahabuye gitwarwa mu nyuma.
Idefonse Rugema, murakoze cyane rwose kuko mwaduhaye ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze nkunikirije.